abakozi bose bishami rya leta na tele rijejwe gutumana tumana ko amakuru bemeza ko aheze amezi atari make batabona umushahara wabo badatangirwa intererano yo kwivuza muri mitiweli de la fonction publique hamwe n'intererano yo kubategekaniriza kazoza, ari nacyo gituma bashimye guhagarika akazi nk'uko umwe muri bo abivuga.
Icyatumye tutajya mu mirimo nk'uko byari bitegerezwa ni uko abakozi tumaze amezi ane tutaronka agashahara. Rero tukaba tuje ngahaye ubuyobozi bukuru kugira tubaze ingorane ziriho nyinshi, kuko nk'abapanze amazu benshi bari muri sentare, upanze umubwiye ko umaze amezi ane ntabyo ashobora kubyumva. Ahanini byinshi no muri NSS ntibakiridukotereza na mituweli nuko nyene.
Ubuyobozi bw'ishami ya Honatel bwahavuye guhamagara igipolisi kijejwe kugwanya imigumuko. Ico gipolisi kimaze gushika ku kigo kiri mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru twahawe n'abakozi yemeza ko cabatwaye mu kazi ku nguvu, ndetse kigakoresha n'ivyose bikoroza amosozi mu kubashwiragiza. Gutyo ihagarikwa ry'akazi rimara igice c'umunsi. Yamara bemereye Ijwi ry'Amerika ko naho bajanywe ku nguvu ku kazi bataranguye imirimo yabo neza. Umuyobozi w'iryo shami rya leta Onater yahavuye abagirisha inama. Kabera Privat yemereye Ijwi ry'Amerika ko abakozi ba Onater bamaze igihe badahembwa kubera ikibazo gikomeye cy'uburyo, abahamagarira kugwiza umwimbo kugira ngo basubire guhembwa neza.
Ishyirahamwe Onater maze iminsi yose ibibazo by'uburyo amahera yinjira adakwiye. Ndemeza yuko hariho amezi atatu tutarahembwa, ariko cy'umwanya ni uko ishyirahamwe Onater ni ishyirahamwe rifite icyo nakwita autonomie de gestion. Abakozi turakora tugahembwa mu byo twinjije. Ikibazo cy'ishyirahamwe ni ikibazo kimaze kumenyekana ku nzego zose, ndetse no ku rwego rukuru. Muribuka yuko umushikiranganji wa mbere yari yatugendeye mu kwa 11 umwaka urangiye, araduhaye n'intumbero twakurikiza. Hari n'ibyiza byinshi tubanze n'izi dukoresha nk'ama amaudite externe, ama inspection, amaudite interne, bijanye mu ntumbero zo kurangira nyine ibibazo byo kugabana.
Ubushikiranganji bugiye bwo kumenyesha amakuru ari nabwo Onater rikukira bumenyesha ko bwatanze intumbero akatari gake kugira ngo ibibazo bivugwa muri iryo shyirahamwe bikemuke. Umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere yabivuze kuri uyu wa kabiri, aho yariko harashikiriza iby'ubushikiranganji arongoye bwaranguye mu mezi atandatu aheze.
Aha tukaba twovuga nk'ingendo zakozwe mu bisata bya posita na Onater. Abarongoye ubushikiranganji baragirana amanama n'abagize imigwi itandukanye y'abakozi bo muri ayo mashyirahamwe. Abayarongoye abaserukira abakozi mu mashyirahamwe yabo hamwe n'abarongoye ibisata muri ayo mashyirahamwe ya posita na Onater. Turumva na cyane cyane ibibazo bafite, haranahanahanwa ibyiyumviro by'ukungene ibyo bibazo byotorerwa inyishu mu ntumbero yo gutsimbataza intwaro ibereye. Haraheze haratangwa n'intumbero y'ingene ibikorwa byobandanya bikorwa, amafaranga y'abenegihugu agakingirwa.
Onater niryo shyirahamwe rimwe ryonyine rya leta rijejwe igisata cyo gutumanatumanako amakuru. Umukuru w'igihugu mu kwezi guheze wewe yari yagabishije abatwara iryo shyirahamwe mu nama yahuje abakozi ba leta n'amasendika ko Onater rivugwamo ubunyonyezi n'isezerwa ry'amatungo ya leta arenga imiliyaridi 500 y'amarundi yarishize hamwe na Regideso ritanga amatara n'amazi. Onater ryavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na 79 ririmo abakozi barenga igihumbi. Gushika mu myaka y'ibihumbi bibiri ryari rihari ryonyine atabigenga barashira imitahe muri icyo gisata. Umukuru w'igihugu atangazwa n'ingene ridatera imbere ngo rirengane n'abikorera utwabo, kandi leta irushyiramo uburyo burenga ibyo bw'abigenga. Pierre Clavier, Niyonkuru, Kigali, ku Ijwi ry'Amerika.